radio indundi kulture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye muri imwe kirundi yo kuri uyu mugoroba ahagaza hanini kuri ibi bikuru bikuru indembe ntizoroherwa gushika kwa muganga zivanwa hitwa kagoto mutumba kanyunya komine gwibaga intara ya Bujumbura imvo namavurira ari kure bikunyugwa namabarabara mabi arangwa muri zone mukike muri aya makuru turabacikana muri ico gica hasanzwe habi miryango yabatwa atagikozwe barabara rizwi nka Avenue de Large gice kirahegereye ikibuga tampete mu gisagara ca Bujumbura rishobora gusubira kononeka rumwanya n'umwanya ikibituma sikindi namaza amazimi sadudubiza muri ryo cyane cyane ahegereye kigo kiratiro mize viva ibya Serbia no Burundi byo bigiye gusubira nkuko byahora imbere y'umwaka wa 2022 kubijanye n'impusha za bamwe bamwe zo kuja muri ico gihugu kuri uyu wa mbere n'amashinga mateka y'u Burundi kaba yemeje integuro zitatu zitegeko harimo iyijanye no gukuraho impusha ku Barundi bamwe bamwe bajaho muri Serbia nkuko muja kuvyumva murabimenye iminsi yose ya mbere mu mpera z'amakuru turavuga inkuru yihariye inkino umunsi tukavuga kukuntu hatunganywa urukino rwo gusiganwa mu mazi ruzwi nka kanoe kayake byose ni muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubera Intwari ijwi ni Odiro Nkejimana mukanyi sase mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru imiryango y'abatwa ibahitwa kagoti ku mutumba kanyunya muri komine gwibaga intara ya Bujumbura irasaba kuronswa ivuriro gyegere ya kogace ikidoga ku indembe z'amazagize ingorane kubera zikigira urugendo rurerure kugira zishikira hari amavuriro abanyagihugu muri zone mukike bavuga ko ibintu byunyugwa no kubura utubarabara dusukuye tworohereza abagwayi kunguruzwa ingorane kandi yemezwa n'urwego rujejwe intwaro muri ico gice ariko runahumuriza Norisi Nduwimana
nta hantu hatwegereye hari vuriro
Silvane habona imana umubyeyi w'abana batanu ari mu bakenyezi bubatse mu ngozi harugwa muri 45 zo mu miryango y'abatwa ibaya ikagoti kuva mu myaka y'2007 aheruka kubura umwana yaravutse mu mbangira gatandatu ariko asigura ikirere kirashobora kuboneka ivuriro kuvaho tumusanze imbere y'umuhaniwe yicaye kutwatsi n'umwikomo mu maso ntajye umuntu wamukwemeza ko ibyo byose byakomotse ku kubura ivuriro yegereye aho
fashe ndabura ivuriro no kwitura riri hafi banyakiriye bace barambira ati mwana yagize ikibazo yasomye
mu gihe rero gushika no batakira hinduka Silvana sanga atawo burubwo bacanka makenga
nimba ngiye ibirometero 2 cyangwa 3 ngora nengira mugurumva ucurenza ku ikindi kilometero wa mwana agira ikibazo munda ariho haho asoma kwacu sanga umerewe nabi
izo mpungenge ntizigarukira kuri we gusa ikagoti no ku mutumba kanyunya muri rusangi uwitwa Jacqueline ndayizeye kuri zuyongera ku bukene bw'inzira abagwayi bacamwo
nahantu duca mu bitandara vy'amabuyi abatwa basubiye guto nivyo babona twosaba yuko bo tuvugira imbere bakadushiriye ivuriro hafi
umukuru wa site kagoti mukike Fabrice Sindayigaya hasanzwe n'umukuru w'abaremesha Kiyago muri ico gice hasanga iburage ivuriro muri ako gace nyene ari ntambamye kwishitswa cy'umugambi w'isi yose ushira imbere ubuvuzi kuri bose
umuntu tugenda tumuteruye ku nderuzo tujanye nk'umuvyeyi ari kumbanye ashitse yarushe bagaca abana bashobora kuvuka bapfuye
ibyo kandi biyemezwa n'urwego rujeje intwaro ariko runizeza abanyagihugu Pascazia Gakima nticegera c'umukuru mutumba kanyunya
agatambuko karahari baranirwa mugabe aravyihangane yaba vyokunze tukagira abantu batuba hafi toronka nka centre de santé nko ngaha kuri no mutumba vyokorohera cyane abene gihugu
amavuriro ya leta yegereye abanyagihugu muri ico gice c'intara ya Bujumbura abavahika goti bashobora kuyashikira ku kirere kiri hagati ibirometero 3 n'ibirometero 10 canke birenga kubwa makuru atangwa n'abahaba ubuyobozi bwa zone mukika ariko bwaheruka kumenyesha ko ibi biri ku rutonde rw'imigambi yihutigwa yashikirijwe komine mu itunganywa rishasha y'intwaro ariko ico bashima nuko amaze gutanguza umugambi uko abanyagihugu batanga intererano kugira ngo baze baje bararonswa imodoka rizunguruza indembe bita ambulance mu gifaransa zobakura mu mihana canke hafi yaho baba
Toki vugivyo njene bijanye ni nyuba kabakoreshi barabara jitiri uwachu minagata tugitugutu lizu nga venidi large. Riri muri kartiera atiro ya hora yitu kwa aziatike zone rohero komine mukaza inharabu jumbura. Barafisi mhunge nge kuidyo barabara lishobora kono ne karatagi kozwe vuba. Baivuga bafatie kumazi yise sahahu uliligyo barabara ni barabara lizu nga bukira saazi. Riva muri yyo kartiera atiro bavuga koyoba arumuringo. Tiwishira mwere jide zo wawara menetse basa wako kugwa ata vyinshi birononekara urongo ikigo kijerwa gutunganya mabarabara RB mu kiganiro yahaye radio indundi kiritire mu kwezi kwa kane uyu mwaka yamenyesheje ko bariko baregeranya uburyo bwo gusanura mabarabara mu bice vya Kabondo na Aziatique. Adolphe Niji mbere yemenyereza hano kuri radio indundi kiritire
bwa ko haheze kiringo cindwe amazi bibaza ko ara yishira hamwe Regideso yisesa
hanini nga hajya itiyo manje cya kizo jamene tsikyo munsi amata tsako maduka
no haza akangwa ari himbizi bazi kimbizi tu akangwa ari kuzi kenke wero kuko ni meduka na ichi nti zibire ama ema zakini
berekana ko ayo mabarabara yokononekara cyane ashobora gutera kibazo kuvyuma bica muri ayo mabarabara ndetse bishobora no kubura aho bica
kibazo kireho urabana kuko ni modoka zatazibura aho zitsa
barari bari cyitse imodoka zibati cyagenda na
bagasaba kwico kibazo c'amabarabara cyo torego muti kare
usaba ko bokora iyo tiyo.
Adolphe Niji mbere tugukengurukire mu bijanye n'imigenderanire inama nshinga amateka y'u Burundi yemeje kuri uyu wa mbere integuro zitatu z'amabwirizwa ziri mu ijanye no kunagura integuro y'ubwirizwa ikura imusha canke visa ku Barundi bafise impapuro z'inzira z'icubairo ivyo bita passeport diplomatique mu rurimi rw'igifaransa hamwe n'izakazi passeport de service baja mu gihugu ca Serbia yatewe ku mukono muri ntwara no uyu mwaka hagati y'abashikiranganje b'imigenderanire b'ibihugu byompi ni nyuma y'amasezerano nk'aya terwe ku kono hagati y'ibihugu mu mwaka w'2019 anakaba yanaraba abafite impapuro z'inzira zisanzwe ariko Serbia ikaja kuyahagarika mu mwaka w'2022 kumvo yavuze ko abarundi baje muri ico gihugu mu nyuma bakinjira mu bihugu bigize umuryango w'umwe bwa Burayi mu buryo bunyuranye n'amategeko. Bamwe mu washinga amateka babona ariko kwizo visa zona kugwa ku barundi bafite impapuro z'inzira zisanzwe passeport ordinaire bashaka gukora ubucuruzi hagati y'u Burundi na Serbia. Egide Nahayo niyo akwikiranye ibikorwa by'inama nshinga amateka y'uwo munsi.
Ntankingo zidasanzwe ziri muri iyo ntego y'ibwirizwa zizotuma abarundi bagiye muri Serbia bakoresheje izo mpapuro badahitamo kwigira mu bihugu by'umuryango w'umwe bwa Buraya. Ariko umushikiranganje w'u Burundi ajeje imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Wizimana yavuze ko leta itabizi niba ababa bagiye muri ico gihugu batazogaruka. Bamwe mu bashinga amateka abona ariko ko imusha nk'izo zonahabwa abarundi bafite impapuro z'inzira zisanzwe ivyo tuma nk'abakora urudandazwa boroherwa. Uyu n'umushinga amateka Sylvia Nizigama.
Turabona ko ayo masezerano akarusho kataba ari kirenga tukaba twagomba rero gusaba yuko leta yacu yoza irapreta opre y'ibindi bihugu kugira ngo abafise amapasiporo ordinaire basanzwe ari abadandaza baronswe nabo uwo mwidegembyo boroherezwe kugira ngo isata cy'ubutunzi gitera imbere kandi n'abarundi bashobore gutera imbere.
Ijo cyumviro kandi agisangiye n'umushinga amateka Devote Nizigiyimana.
Kubwanje mbona yuko kugira ngo habakarusho nuko abafite ama passeport ordinaire ari bo boronswa exemption kuko bihawe aba romate naba agatangwa naya ma passeport de service kocha dusanga aboja mu cyo gihugu bo babake kandi bo barirele ho cadre chanque le fonctionnaire de l'etat yani ma kategori yoba akibaye concerné.
Umushikiranganje w'u Burundi ajeje imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Wizimana hari umwizera atanga ku bijyanye n'amasezerano be nayo.
Passeport ordinaire ku badandazo aha naho nyene ngira ngo niyo ikibazo cyaba baci bavyonona bagaca baza baraje Buraya niyo cyava mu nzira ngira ngo nitwavugana tukaraba ingene ngira ngo iyo kategori nayo y'abadandaza yokoroherezwa ngira ngo aba genzi bacu muri Serbia ngira basovyemera kuko barumva yuko ari umudandaza ntazo bagiye kugumayo.
Muri 2019 Burundi na Serbia byashyize umukono ku masezerano akuri mushya ku Barundi baje muri ico gihugu bakoresheje izo mpapuro kwa rezi 3. Ariko nyuma y'imyaka 3 gusa Serbia cyagetse amasezerano ku bafite impapuro z'inzira zisanzwe kumva cavuze ko cyaremerewe n'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Buraya kwero murinde w'abarundi binjiye muri ico gihugu munyuma bakinjira mu bihugu bigize uyo muryango bidaciye mu mategeko. ni hazwi gitigiri nyezina chabarundi bashise mu bihugu bigizwe umuryango biciye muri ubwo buryo.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 27 z'umugoroba. Kutaboneka ku gihe kwifumbire biri mu bihanza barimyo mu ntara ya Bujumbura nk'uko byavugiwe mu nama y'umushikiranganje wa mbere n'abajejwe intwaro abarongo yabandi mu burimye n'abagwizatunga yo kuri uyu wa mbere mu gisagara cha Bujumbura. Abagwizatunga y'Ubujumbura basabye amatongo yo gukoreramo imigambo yabo y'uburimye n'ubworozi nk'uko leta igize iminsi bibemerera, ariko mu ntara ya Bujumbura bashikirijwe ikibazo cy'abihagiye amatongo ya leta bibaza nimba zosubizwa mu minwe ya leta. Umushikiranganje wa mbere yavuze ko ifumbire iri kiratangwa no kubayirishe vuba nayo kuvya amatongo yamenyesheje ko ari mu matongo ya leta atamasezerano bafise nabo basabwa gusubiramo kuyasaba iyo tamira tuzi.
Ikibazo cy'ifumbire itaboneka ku gihe cagarutswe ko no mu ntara ya Bujumbura ko kiraje ishinga abarimyi.
Yukuri ari osezo se. Twende ni bigeza baro kamazone ndongo. Abene nyumba yo bageze gihe bavuga ati none ko mutubya tugongore nitu ifumbire ho gute.
Muri iyo ntara hari n'amatongo ya leta yamaze kwihagirwa n'abantu aha ni nkayo muri zone Rukana ya komine Cibitoke nkuko Sebastiano ndayishimiye arongo iyo zone yabishikirije umushikiranganje wa mbere.
Harimo abagore basaba abanyamatari bagiye barakora kurano mbese gushikaho basaba n'amasertifika foncier iyo minsi bayita amatongo yabo ndetse hari n'abagurisha cyukuri biremerewe nayabo nyine canke azagaruka imirimo ya leta.
Mugihe leta ifise umugambi wo kuronsa amatongo yayo abagwizatunga bayaranguriremo imigambi y'uburimyi n'ubworozi abagwizatunga b'i Bujumbura basavye ayo matongo, ariko aha ikibazo nuko hari amatongo aza ari karakoregwamwo muri kakamo k'umukuru w'igihugu yatera abantu ko amatongo agaragara iyo rangurirwamwo imigambi ahubu hari amakoperative ayakoreramo imigambi. Kuri iki kibazo umushikiranganje wa mbere Nestori ntaho ntuye yishuye ko abayipfuza n'abariko barayaranguriramo imigambi bose basabwa kuja mu bushikiranganje bw'uburimyi kwiyandikisha kugira ngo basuzumwe ko vyifumbire yamenyesheje ko iri kiratangwa. Ariko aha Nestori ntaho ntuye yibukije ko atawuzoronswa ifumbire ataciye imikobeko mu itongo ryiwe.
Uno mwaka muri aka gatase mumvise mwandongozi nta muntu azoza gutora umwavu umukuru w'umutumba moniteri agrikore ujya w'indimo ku mutumba cyangwa n'izindi ndongozi zimwegereye zitavuze yuko mu ndimo ziwe harimo umukobeko. Be itangazo ryarasohoka ni murarisi uno munsi rirasohoka tubone hose hari imikobeko ku mpeshi kuri saison B naho tuzoca turaba yuko ivyatsi byateweko.
Integuro y'amasezerano y'abazoronswa amatongo ya leta yaramaze kuboneka. Ayo masezerano azotuma atawihagira itongo rya leta ubutazorangurira mu itongo yahawe na leta ibyo yiyemeje mu mwaka wa mbere gushika ku bice 50%. Ayo masezerano avuga ko azoca ryakwa rihabwa uwundi.
Ndemo bijanye n'ibidukikije bamwe mu banyagihugu baba hegereye uruhongore kama gwa Rusizi ni mu ntara ya Bujumbura bahoze bakora ibikorwa bavuga ko byari birubangamiye bamenyesha ko umunsi batahuye akamaro kugo ruhongore arico gituma umunsi bahamagarira nabandi kwijukira gukingira ibidukikije. Abanyagihugu basigura ko ico kibanza gikingiwe neza gishobora gufasha mu kuronka imvura igihe cyose n'abarongo bimugambi gatatu ceng canke 3c ukingira ibidukikije berekana ko bihutiye gushinga imbibe ibituma hagabanuka amatati ari sendayizeye.
Abanyagihugu begereye uruhongore kama gwa Rusizi bavuga ko bari babangamiye cyane ico kibanza bivuye ku bikorwa byabo.
Twari dusanzwe turabononye mu iryo shamba kimeza rya ruko bari abantu tuza guca amakara cyangwa ugasanga ibikoko bari abantu nyene dutandukanya abandi nkwi
nje naraca amakara ngira nkarimo etwa bikora twinyigeje
bagashima ko bahavuye baronka inyigisho kandi bemeza ko ari z'ukuri.
Batwigisha ibyo gukingira iri shamba akamaro rizotugirira kazoza kero kimboneka Burundi imvura uko nitegerezwa kugwa yisunze iri shamba kandi tubiravye twaravyize turabitahura dusangani kuko turiko turaraba nka za kibira hariye hari shamba rinini uri kuraraba imvura no mucira ashobora ku mugahini washe kubera hari ubugaragwa atashamba rihari turashobora kumara umwaka atambura turose ntitunimbu kubera ari ubugaragwa atashamba rihari.
Abanyagihugu bahavuye bashigwa mu bikorwa byo gukingira Rusizi bahereye kuguca imiciro no kuhatera ibiti.
Turikwa mapinyeri kugira tu zoze kubitera kwa ya miciro twacu kugira akarimba inyezi na kaboneke utarakazi azomenya ageze aho hantu kazovuga ati ahandagize ku karimbika park nawe n'igihugu.
Ariko rero ivyo biti navyo tumaze kubitera kandi urabona ko bizogira akarusho nk'ubu duhagaze mu kigitu urumva akayaga keza ka kaguma kagenda rahumeka neza urumva ku bintu bica biguma bigenda neza.
Abo banyagihugu bahamagarira abo bataratahura kuva ibuzimu bakajibuntu
wasaba mbere nabo baciyumvira ko boba bakijayo ko bobatera ka munyabona nabo bakegera nkaho turi kugira nabo babone ku ivyo twarimwo atacho vyari bitumariya.
Urongo yishira hamwe Truase Leonidas Nzigiyimpa amenyesha ko gushinga imiciro ari kintu gihambaye mu gukingira ibibanza bene ivyo no gukinga matati.
Ikimenyetso ca mbere kiranga bene ivyo bibanza nuko ico kibanza kibwirizwa kugira urubibe. Urubibe ruzwi n'amategeko. Urubibe ruzwi n'abajejwe intwaro. Urubibe ruzwi kemegwa n'abenegihugu. Ivyo rero kubera hari haize gihe kirekire ibyo bikorwa bitakogwa hamwe hamwe ntihamenyekana neza. No kuvuga rero yuko ubu ahamaze gukogwa hose n'uruyoya razi imbibe za parke ya Rusizi razi imbibe za parke ya Kibira. No kuvuga yuko ivyo bica bituma hari matati agabanuka ma iyo ibintu rero imbibe zimaze gutomoka ega nibindi binavyo birakurikira.
Abakenyezi rero bategerezwa gufata ya mbere mu gukingira ibidukikije kuko kenshi ari busanga mu bikorwa bibangabanganye n'ibidukikije nkuko byemezwa namwe mu mashirahamwe akurikiranira hafi ibidukikije.
Radio Indondi Culture ayavugwa mu nkino.
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yiharije by'inkino tuhama tubashikiriza iminsi yose ya mbere umunsi tukavuga kukungene batunganya aho bakinira urukino rwo gusiganwa mu mazi bita kanoe kayake. Icegera c'urongo ishiramwe ry'ugo rukino mu Burundi avuga ko urukino rukinirwa mu mazi y'ikiyaga n'inzuzi rukabwirizwa kubera mu mazi atekanye. George Ntamagara agasigura ko ikibanza kiba gifise metero z'uburebure buri hagati y'amajana 200 n'igihumbi naye mu bwaguke umunonotsa bari mu kibanza gipima metero zitanu. Vyinshi mu bijanye n'iyo nkuru yiharije inkino tubibaza Olivier Kwizera.
Urukino rwo gusiganwa biciye mu kiyaga canke mu nzuzi n'urukino bisaba gutegura neza ikibanza. Icegera c'urongo y'ugo rukino mu gihugu avuga ko hari ingero z'uburebure bisunga.
Turahacapa tukahakora turagira fomu ya stade hari himetero amajana 200 imetero amajana 5 ni metero igihumbi. Mu bwaguke zone imwe imwe ifite metero 5 kugira ngo ubwato budashobora kugongana n'ubundi kuko abari kosa rikomeye cyane canke se ubwato bushobore kugonga amabuwe akore mirongo abari rindi kosa.
George Ntamagara yerekana ko haba hari imirongo hamwe n'imbibe kugira byorohereza abanonotsi n'abahagarikizi baba bari mu ihiganwa.
Tugashinga imbibe ziba zigizwe n'utuntu tutanyika mu mazi nk'ibipurizo canke uduplastike dutuma tutanyika mu mazi ariko tukareremba ariko utwo uduplastike twose tukadushinga mu buryo bugoroye. Utwo uduplastike dushira hejuru y'amazi tuba ari uduplastike dufite amabara dasa kugira ngo ntihabe kwihenda wowe umukinyi uri kuri nyereza cyangwa kurahiganwa.
Aha ikindi gishigwaho ni kibanza buri mu kinyajamo ari katarekuriwe kurenga kuko bifatwa nk'ikosi.
Tugakreya amazone aho umukinyi umwe atambira n'ubwato bwiwe tugashobora kugira imirongo amakolone atandatu cyangwa umunani cyangwa hane bivana n'abakinyi baba bari mu kibuga. Ububona murongo ugoroye utegerezwa gucamo ukava kuri depare yawe no kuri arive yawe aho ubwato bukatira. Haba hari ubundi bwato bubaha buri hiyo mu mazi buberekaho mu katira.
George Ntamagara ariko agaruka ku ngorane iryo shyirahamwe rifise ahatanga karorero k'ikibuga cyubatswe mu buryo bugezweho cakira urwo rukino ku rwego mpuzamakungu. Aha kandi yerekana ko hari igihe ihiganwa rihagarara bitumwe n'umuyaga wadutse mu kiyaga.
Rero mu ntambamye dufise ntituraronka Stade Olympique ya kanoe kayake kuko birafise ukuntu ibitunganije ugasanga igihe two turakora ama competition cyangwa imyimenyerezo ugasanga cha kiyaga cacu kiragezaho kigira amavage kirasebuye cyane muri ico gihe imyimenyerezo canke ihiganwa rica rihagarara
urukino rwo gusiganwa mu mazi bita kanowe kayak rwazananye mu gihugu c'Ubudagi mu nyuma rushigwa mu nkino mpuzamakungu bita Jeux Olympiques n'urukino uyu munsi rukinirwa mu mazi y'ikiyaga tuje mu Burundi hanini rukinirwa mu kiyaga Tanganyika dogodogo eka no mu biyaga byo mu buraruko
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye inkino dushikirije ari ntanamo turangirije amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba mu rurimi rw'ikirundi ariko kuri mwe mwa yafatiye hagati ndabibutse ko atagikozwe ibarabara rizwi nka Avenue de Large gice kirahegereye ikibuga Tampete mu gisagara ca Bujumbura rishobora gusubira kononekara umwanya n'umwanya ikibituma sikindi namaza amazimisa dudubiza muri ryo cyane cyane ahegereye ikigo ciratiro mize viva indembe ntizoroherwa gushika kwa muganga zivanwa hitwa Kagoti umutumba kanyunya komine gwibaga intara ya Bujumbura imvo namavurira ari kure bikunyugwa namabarabara mabarangwa ho muri zone mukike muri aya makuru tukaba twabashikanye muri ico gice asanzwe habi miryango yabatwa ivya Serbia no Burundi byo bigiye gusubira nkuko vyahora imbere y'umwaka wa 2022 kubijanye n'impusha za bamwe bamwe zo kuja muri ico gihugu kuri uyu wa mbere inama nshinga mateka y'u Burundi kaba yemeje integuro zitatu harimo iyijanye no gukura himusha ku barundi bamwe bamwe bajaho muri Serbia mwana vyumvise ku nkuru yihariye inkino nkuko vya mimisi yose ya mbere umunsi twavuze ku rukuntu hatunganywa urukino rwo gusiganwa mu mazi ruzwi nka kanowe kayake nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubere ntwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana na yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mu gihego n'ibiganiro vya Radio Indundi Kirituri